bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Turi no kuri wezi tata Kaburungu radio yacu VOA kaburungu.com na kuri Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu. Miriye neza nshuti muduteze amatwi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Diane Nahazwe ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere ndabahikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Leta y'u Burundi iheruka kongera ikiringo cy'amezi atatu ingo zibana zitanditswe ngo ziyandikishe mu bitabo by'amakomune. Icyo kiringo cyongerejwe nyuma y'aho amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki asabye ko itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2017 ryavuga ko atamurundi azogera muri 2018 ari mu rugo rutazwi n'amategeko ryo kwitonderwa. Aya mashyirahamwe yasigura ko ari itegeko rizokora ku bapfasoni n'abana. Leta ku ruhande rwayo ariko ikemeza ko nyabuna ari itegeko rije kubakingira. Mbega none ico kiringo congewe ko kiramaze amazinda n'amakenga ya bamwe mu baharanira gateka k'abapfasoni n'ibibondo abatiyandikishije bariteze kubikora. Leta itegekanye iki kugira ngo ukwezi kwa gatatu kuzogere yashikanye uwo mugambi? Utwo tubazo ni tumwe mutwo tugiye guca irya nino mu kiganiro muri Isanga 15. Ariko imbere yo kwakira abatumire no kwinjira mu kiganiro nyezina mu nkundire munyamakuru ijwi rya Amerika Nairobi Eroje Urika Neza abanza twibutse muri rusangi ivyo mugambi wo kwandikisha ingo ahari ingo zitanditswe.
Mwikete mushikanganje w'intwari hagati mu gihugu yasohoye kuba 17 kwezi avuga ku kiringo cyo kwiyandikisha ku ngo zubatse zitanditswe mu bitabo by'amakomine congerejwe amezi atatu. Pascal Barandagi asigura ko iki cyemezo cyafashwe na President Nkurunziza ubwiwe imbere yo guha umuhanuzi mwishikira wiwe uburenganzira bwo kubimenyesha ubushikanganji. Barandagi yaramutswa. Uwo mushikanganji abandanya amenyesha ko ico kiringo congerejwe amezi atatu kigaharurwa kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ihumbi 2018. Iryo kete ryandikiwe baburamatari b'intara zose z'u Burundi n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura kugira ngo bahimirize abantu batandikisha ingo zabo babikore igihe cyatanzwe kitararengerana. Abakuru b'amashyirahamwe yari yasavye ko ico kiringo congerezwa bamenyesha ko bakiranye umunezero iyo ngingo. Isekeza ryo kwandika ingo zubatse hadakurikijwe amategeko ryari ryatangujwe n'umukuru w'igihugu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Ikiringo ntarengwa cari catanzwe hari gushika ku itariki ya 31 ukwezi kwa 12 w'umwaka nyene. Gushika ubu igitigiri c'ingo ziyandikishije ntikiramenyekana muri ico kiringo. Icyo bikora ku mbuga ngurukanabumenyi na za social media nka Twitter cyane cyane hagiye haboneka ingo nyinshi zagiye kwandikisha ubugeni. Mbere henshi hacatunganywa iminsi mikuru rusange. Umwunganizi w'umushikanganji w'intwari hagati mu gihugu Terence Ntahiraja yabwiye ijwi rya Amerika kuri telefone ko ibitigiri by'intara zose biriko biregeranywa. Bimwe mu bihano birindiriye abatazokumvira umugambi ni ugutanga ihadabu ry'amafaranga 50,000 by'amarundi. Abakenyezi n'abana nabo ntibazoba bacemerewe kwibaruka ku buntu, kwivuza ku buntu canke naho kwiga ku buntu mu mashuri y'intango nk'uko bisanzwe bikorwa. Amwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu haniro ubwigenge bwa kiremwa muntu yari yiyamirije irisekeza asigura ko riteye kubiri n'ubwisanzure bwa kiremwa muntu mu bihe bya none. zimwe mu ntumbero leta ifise mu guhimiriza Abarundi kubaka babanje kwiyandikisha mu bitabo by'amakomine no kugabanya umurindi basanzwe babyarako bigatuma henshi haba injyane n'amabifatiye ku bukene bw'amatongo ugutuza gutwara imbanki kubigeme bakiri bato cyane hamwe rero no guca umuco wo guharika.
Arakoze mugenzi wacu Eloge wirika neza hatusubiriyemo ingene uyu mugambi wari waraduyumviriwe n'igituma leta y'u Burundi yashatse ko ingo zose zibana zitanditswe zandikwa ikazirero kandi bakunzi b'ikiganiro muri isanga abatumire twabatumiriye uno munsi turi kumwe n'umwunganirizi w'umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu cy'u Burundi umushinga na Terence Ntayiraja makoze cyane gose kwitaba ubutumire bw'ikiganiro muri isanga umushinga na Terence.
Ego ndabaramukije mesha makuru na kugira ngo twatumbiza bose kandi wadeneza kudutumira.
Turi kumwe kandi n'umutunganya bikorwa mu runani rw'amashirahamwe y'abakenyezi mu Burundi CAFOB ni Madame Cécile Mubindi. Cécile mwakoze namwe bwe kwitaba ubutumire bw'ijuru rya Amerika.
Murakoze kuba mwadutumiye kandi ndaramukije ariko watwumvirije.
Ego reka duce duhera ku munganizi umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu cy'u Burundi mugenzi wacu Eloge muravyumvise aratubwiye ko mukiriko muratororokanya ibitigiri byabiyandikishije naho mutarabimenya amaraporo muri komura bona mubona baritabiriye kwiyandikisha.
Ego murabizi yuko uwo mugambi ari umugambi mwiza cyane ni umugambi uko twavuga yuko urazi yuko ikintu uvuga sosiyete cyangwa ingo z'igihugu zishimikiye imiryango imiryango reka bishimikiye ku ngo mu gihe ingo zisambutse imiryango igasambuka n'igihugu kigatanga igasambuka si byiza rero yuko muri sosiyete nk'uko mu bice y'Abarundi mu bizi ndetse namwe muri Burundi kazi murabizi yuko kufatira na iyo bavuze urugo rwose cyusigura hariho umugabo hariho umugore bagaheza urugo rwabo bisunze amategeko ko nibyo ushaka mu myaka 80 ico gihe ingo zarubakwa abantu bishimishije Burundi bakaja no mu masengero mugabo inyuma yaho haragi igitegeko gitwara ingo n'imiryango kishaba yuko umuntu we umugabo n'umugore bubatse ba bicima tugiho kandi barizwe mu bitabo bya muri commune.
Ego mushinga nta itenose ibyari byifashe gute imbere yuko mutanguzo mugambi mu bitigiri hama mu byo mumaze kuronka ubu mubona barabyitabire muri rusangi naho mukiko murabitororokanye.
Ego murakoze cyane ingene jari byifashe umuntu ayibonera kufungene wasanga umenga hari ibazo byishimo muryango ukasanga hirya no hino heshi hari induru hagati y'umugabo ukuva iyo hawe ibiganiro byagabagataka kabakenyizi bariko baridoga bavuga ko bahari ko hirya no hino niho rero n'ukuri n'icyo bamukuri rwamaze kuvyumva vuga ati ico bintu bimeze gute natwebwe turiko turaraba nta warazi yuko ibintu byari kugera iyo bigeze niho rero ijambo yashikirije abarundi bose ku giso rya mbere rusama 2010 ndumutse kuba bakozi niho yatanga igitegeko yuko byukuri ubushangaje n'abate mu gihe cy'ukundi gihugu bwoja ku kivi kugira ngo buheze burabe neza buta gukora icyo gikorwa cy'uko umwaka 2010 worangira ingo zose zubatswe
hari bitegeko hari bitegeko
ari byiza nico gituma rero byasaba yuko kandi byari bimaze kuronderwa naho tutaragira raporo kuko dukoze raporo yari ishobora mu kwibwira yidusavye tubanza kuyimushikiriza kugira ngo ire ahabona abandi ntiharagira ariko kandi ibiharuro bimwe biyerekana yuko hari ingo zitari nke no kuri zubatse bigashye amategeko no vuga umuntu agiranije nitwaro haraprojection kuzorenga ibihumbi amajana rishi.
Murakoze cyane gose duce tugaruka ku ruhande rwa Madame Cécile nawe uyu mugambi mu runanika FOB mwawakirie gute hama ico kiringo congewe mubona kizoza cungurike.
Murakoze ko mijambo muisanze mu mashira hamwe yacu sacane mu nani kwa mashira hamwe bakenyezi bo mu Burundi CAFOB iyo ngingo twayakiriye neza kuko twaranabisaba hariho Burundi murazi ko hari amategeko mpuzamakungu yashize ku gikumu harimo n'ayandi yo ngaha mu karere k'ibiyaga binini baravuga yuko mu hariho ijambo abakuri b'ihugu bafunditse bo mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini barifundikira ikampala ica byitwa iryo zina declaration de Kampala kumva igifaransa iryo rero twari twararikoreye ko cyane turi ko turakora umugambi wo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme afatiye ku gitsina kandi iryo tegeko byasabwa mu bihugu byose ku buryo u Burundi burishyizeho mu mwaka w'2016 mugabo mu Rwanda ryari rihasanzwe no muri Republic Centrafricaine bavuga ko ryari rihasanzwe aho ayo mabi bayahana ku buryo bwo guhasha naho hariho ingingo zimwe zimwe zari zisanzwe ziri mu mategeko yandi byari bikenewe yuko haba itegeko risangije rihana ayo mabi ku buryo bwo guhasha ababikora.
Yego, ariko tugarutse
ku ari menshi. Yego, hanyuma rero ibyo nabyo byuko aba bana batubatse ni ingingo imwe muri izo ngingo iryo tegeko rishasha rirwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeni twarabishimye kuko naho hose twakorera uwo mugambi twarabahimiriza bakatubwira ku mitumba bakuru b'imitumba yuko biba batera ingorane nyinshi y'abantu batubatse bama mu nduru ugasanga yirukanye uwo yazanye mu nzu abana barasanzara mu rugo hakama uhagarara mu muryango uko nyene hanyuma bakama bako barabivuga yuko ari ingorane zikomeye. Rero twebwe aho twakoreye tubatse no kubahimiriza abatabishoboye kuko hariho amafaranga batanga mu ikomine mu kwandikwa hari naho twayabarihisa.
Ego numva rero ari umugambi ubaza ubashigikira muri ibyo bikorwa bitandukanye iryo tegeko gamushinga ntahe nahiraja riragaruka rikavuga yuko umufasoni azoba afise babiri canke batatu azohitamwo umwe mbega mu guhitamwo musigura ko ahitamwo nde muri abo bose.
Murakoze cyane. Muri icyo gitabo cy'ingo n'imiryango bivuga yuko umuntu yagomba kubaka urugo rwiwe cyane kugira kubaka urugo kurongora cyangwa bita mariage mu Gifaransa ahitamo umuntu babakundanye. Byarashyitse rero kubera ko ihinyango ry'amategeko aho usanga umugabo umwe yashoboye kubaka n'abagore barenga umwe ariko atanu umwe yanditswe. Muri icyo gihe muri isekeza ryabaye twahimirije yuko byoba byiza umugabo yandikanywe n'umugore we wa mbere yatanguye kuzana akuruta umushasha niyo mpanuro yatanzwe kandi benshi barayikurikije ariko bishitse urucanke uri akagarariza kubera ko amategeko aba yanditse arahenda akagirwa uburenganzira bwo kubwira uko abyumvira kuko n'amategeko. Ariko kandi ntibisigura yuko abo bantu baba batawe canke bati bajya mu ngorane bajyanye n'abo bandi bagore urazi yuko amategeko akingira ibibondo arahari. Warashaka nimba byarashyize nk'iyo mu mitumba si bya bindi usanga hari umuhaza n'abagore babiri mu nzu imwe oya ni bya bindi ahenshi usanga umuntu afite amatongo abiri atatu anga hariya no kuvuga yuko abo bana kuko yababyaye kandi arawe kandi leta ibemera kandi barashaka hene gusanga babandishwe no kuvuga yuko niburenganzira kuri amatungo y'umubyeyi wabo kuguma batungaza kugira ngo babeho neza.
Ego hama kuri aho ni mu gihe ari abafasoni barenga umwe mu gihe naho ari umufasoni adashima kwiyandikisha avuga ati ntituragera kuri urwo rwego rwo kumva two kwiyandikisha ko nkumbure dushaka kuba turibaniye gutya naho
ibyo urumva amategeko y'Uburundi aratomoye avuga yuko kuva mu mwaka inyuma y'imyaka 1980 umuntu yubatse urugo rwiwe asiba kuba byatubishije amategeko. Muri icyo gihe rero ibihano bizofatwa hazasomwa amategeko kugira ngo akajagari gahere mu gihugu kuko amategeko y'igihugu abwizwa gukurikizwa.
Nuko turabigaruka ko handi hato kuko turafise n'utubazo tutari duke tw'abakunzi b'ijwi rya Amerika bacishije kuri Facebook yacu mu kiganiro mwisanga muramenyereye ko nshuti bakunzi duca duha akanya mwe muri ko muratwumviriza muri rya nino kugira ngo mushobore kugira icyo mubajije cyangwa ibyumviro muterere biciye ku mirongo ya telefone. Duhere rero kuri Evelyn aze yamaze gushika ku murongo. Evelyn ikaze ku ijwi rya Amerika. Evelyn ikaze ku ijwi rya Amerika.
Alo
Evelyn, muri ko muratwumva neza?
Yego,
ikaze ku ijwi rya Amerika. Akabazo cyangwa intererano?
Yego, murakize neza kumpa intererano ko ndoterera. Je intererano yanjye nari mfise ni kuvuga yuko mubanditswe vuba muri komine jewe ndimwo mu myaka munani twe tumaranye n'umugabo ni kuvuga ko ndavuga tugende kwandikwa akanka yava kuboregwa akanshikirako inkoni ambwira yuko je ntari umukenyezi impuzu sindaronka rasiyo sindaronka ebagavuye yavuye dushikira ko nabana dusohora dukura mu nzu abashinga ntahe baba banyu bakamubwira tugenda wandikisha umukenyezi wawe akanka ndashimira mukuru w'igihugu itegeko yatanze yo kuvuga yuko utandikishije umukenyezi wiwe ibihano bizomufata nyene ndaje numva yiyunzira adabimbwira yuko yagiye kuyandikisha mu kabezi ntabizi ndanibona n'utukayi tujya tukayi twinigisha tuzanye ndaryohewe rwose mu mutima ndanezerwa mvuga ati mana ngira ugomba unyishyure kweri
Evely none ntaguciriyemwo urugo warurimwo uri wenyine canke hariho n'uyundi
ndarinda umwe muganda arimbuza amahoro urumva abakobwa bo hanze ntiyareka kukwegana nabo kize mvuga akacambwira we wanditswe he nzo yandikisha uwo ngombye urya ndafise uburenganzira bwo kumwandikisha urumva ndabibona nkababarira mu mutima nkabura amahoro akavuga yuko azoncumita ndarya bitiro nirya asha ndaryama n'ukuri ikiro sindaryumva
urakoze cyane rwose Eveline kuri iyo ntahe yawe ushoboye kudushikiriza
yego
ugira umunsi mwiza
ego murakoze namwe
ego ngaruke ku ruhande rwa Madame Cécile murumvise intahe Eveline ashikirije avuga yuko iyo tegeko we ryamugiriye akamaro harabaraza kubitura muri abo bapfaso nibandi bataratogwa canke batazotogwa babashikiriza ingorane zitandukanye bo babarimwo
ego Eveline yagize amahirwe nivyo uwo babana aramwandikisha barwa ku rugo irashika ariko harabandi iryo tegeko ryaje rihenurira hanze batagize amahirwe nkayo ya Eveline abo rero baratwitura mugabo tugasanga ntacyo dushoboye kubafasha kinini kuko itegeko rihari biteza gukurikizwa kandi nkuko umwunganizi w'umushikiranganji w'intwari wo hagati yabivuze itegeko mu isanzwe riza rikingira abantu ku buryo rirakingira umukenyezi mu gihe yubatse bice mu mategeko kuko birajana n'ibintu byinshi bijanye tuvuge akarorero cyane n'ubutunzi no kubatekana batari wa wundi bazoza babwira amajambo bishakiye ngo uyu munsi genda umunsi akamufata nk'umuja ariko rero uramutse bishitse bikaba byamugendeye yaraguye mu rudubi hanyuma umugabo ntashobore kumwandikisha murumva ko aragira ingorane zikomeye ubwo bwo gusubira iwabo murabizi ino iwacu mu Burundi yuko kubera iby'amatongo yaze n'imico ihasanzwe ntiyakirwa neza n'umuryango murazi bamwe basaza wengene baca bamufata n'iki
mudutunge mu bubanze mu ego
yarakoreye urugo abona nk'umuntu amaze imyaka irenga cumi we yavuze ko yari ahamaze imyaka umunani mu myaka umunani aba amaze gukora ibintu bitari bike byo mu rugo agataha uko nyene ntatekerewe niko nubivuga akagenda gutangura ubuzima bushasha n'ibyo birababaje
yego mushinga ntahe ntayiraja hari ico mutegekanya ku bafasoni nkabo bazokumva umenga bararenganijwe muri uko kudatogwa ko bo kwandikwa
ego murakoze cyane nagombwa mbere guhumuriza abari ko batwumbiriza yuko mu bihumbi n'ibihumbi byizo ngo ntabwo ari benshi bari abagore barenga umwe gusa niba ari ibintu kutamenya n'ukuri nimwe bita usanga abigeme bakunda gucikira abagacishwa n'abasore bidashyira mu mategeko nibaza ko bakwiye guhindura ingendo kuko bitagiye koroha wasanga abenshi babantu bari kugenda kujya umwe ahejeje kugishinga intahe Berine ibihumbi n'ibihumbi abarenga 100% yabarubumwa ariko wasanga yamara mufata nabo mugabo ugasanga amabagirira nabi ariko rero nta mugore se tubidahizwe nivyo uyu canke uriya birashobora gushobora gusanga bari babiri canke batatu kumuri atanu umwe yanditswe ariko keshi aho wasanga bafise aheshe mu karere uwo mugaba bamwe wasanga hazwe umugore umwe nibwo usanga ari byo mu kinyegero ugasanga wumva ngo apanga umuhabara hariya cyangwa hariya ibiro nagomba ngo barundi bavyumve kuko ubwa mbere mu kwemera kuja aharagomba guca ntera kamo mvuze nakagohe abakenyezi abakenyezi bakwiye kubahana hagati yawo mu isanga maze kubona ko umuntu ari umugabo by'ukuri yubatse hanyuma ukemera ukagenda kurongorwa n'uwo mugabo uzi ko ari umugabo w'undi mugore ubuhanyanza agateka kamugenza nico gituma rero itegeko rikurikijwe ni ngombwa inkurikizi zira gukorako ariko rero hamwe n'ibyo navuze nti kuri uyu mugabo afise umugore arenga umwe ariko kandi afise n'amatungo kandi bose babyaranye kandi amategeko arabakingira mbere wana bateza kwandikwa kandi se wabo aguma ari uwo kuko nico gituma nibaza yuko harimo nyina akabarera mugabo umugabo aceza akabana n'umugore barubakanye mu mategeko ariko kuri abantu usanga bagiye gupangira mu bisagara ugasanga n'abahabara bisagora nyene kuko n'ukuri ibi nagomba babyumve kuko mu kubikora bareze amategeko amategeko nta bintu bishasha burya iyi ngingo yafashwe n'inshuro y'urufu rw'igihugu ntabwo ari itegeko rishasha yazanye kuyasabye yuko igitabo cy'ingo n'imiryango cyubahirizwa kuko amategeko aratomoye kubera ko rero ubundi bihe bwagiye bucamwo hirya no hino ugasanga ahandi n'umwitwariko wa leta n'abagize intwaro n'iby'umutekano n'ibindi wasanga abantu baca bikikamukiza mu kubaka mu kajagari abandi nabo benshi ugasanga bubakiye mu makambi y'impunzi nta mategeko namwe banditsemo bagahunguka ugasanga baguma bari uko ugasanga wa mugore ashaka kumuheba ashaka kwirongorera inkumi igibazo gikomeye cyane nicyo gituma rero by'ukuri abo rero abo nibumve nabo ko bagize ikosa uyu cyangwa uriya birashobora gushika n'ukuri nibyo bakagira akabazo ariko urumva ibyo biraheza birazicigwa kugira ngo uwo murindi w'uguhonyanga amategeko mu kubaka ingo uhagarare ubwa mbere
murakoze cyane
tugere ibyo bibazo bikaba dufise leta y'ingari bigera mu gabo bisubire kubandanya ugaruka ntirusubire kugwa mu rudubi rw'ababigeme cyangwa abasore
urakoze cyane rwose turaza kubandanya ico kiyaga ariko tubanze twakire n'abandi bari ku matelefone hariho Glorioze ari ku murongo wa telefone Glorioze ikaze ku juge Amerika muhamagaye muri hega Glorioze mu kambi ya Mahama wongere akajwi kawe kuko muhinga bw'ivyuma ariko harambara yuko bakumva bigoranye bisigura ko nabariko harumva ijwi rya Amerika nabo bicaye bagura kukumva
jewe ndi mu nkambi y'impunzi ya Mahama
ikibazo canke intererano ga Glorioze
jewe ivyo ukumbere ndabyumva kuri abo bantu babubatse bidaciye mu mategeko hari benshi usanga bagiye bubakira mu nkambi ugasanga basuye kubamuka noneho badahatiye mu mategeko nkaca mbona hanini ingaruka mbi zigaruka ku bakenyezi wewe wonana ko ushobora kumubwira ati tugende kwandika dutiye mu mategeko atakwangiye none muri icyo gihe akwangiye icyo gihe muri leta bashobora kudafashika abo bantu b'abakenyezi zagiwe n'abagabo babo ko bashobora kwandika
urakoze cyane rwose reka inyishucu irindira ku radio umunganizi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi arakwishura ku kabazo ego mushinga nta ntayiraje mumvise akabazo ka Glorioze
abari ikibazo gihambaye kandi gikomeye cyane nkuko bivuga by'ukuri twagiye turaronka abantu benshi bahungutse bashingize intahe mu bibazo bitandukanye aha mboneho n'akanya no kubibuka yuko kuva mu 2022 gushika mu 2012 na gatatu hahungutse abarundi bangana 573,782 murumva ko ari benshi cyane abo bari batahukanye na hasi n'amareta ibihugu byari birimo hongera hatabara 95 bagiye bitahuka birukanye mu bihugu bitandukanye kubera bari badaciye mu mategeko muri aho hari ingo nyinshi nibyo zitwa zifashe amategeko rero harafashe ingingo turahanura abatari bake abenshi badushinga intahe ko bariko baratotezwa bagashaka kubaheba ubu rero harasohotse itegeko ushikiranganji mu gukingira abo bakenyezi nagenda muhumurize icyo gihe ubushikiranganji mu hagati mu gihugu bwabikoranye no mu CNTB bushyigikiwe n'ishyirahamwe ryitwa Rema Ministries isigaye ryitwa Rema Burundi hanyuma rero harasohotse itegeko ushikiranganji rikingira abo bakenyezi ni ukuvuga yuko iryo tegeko ushikiranganji iravuga yuko abo bantu bubakanye ku mugaragaro hariya mu nkambi bakaba bisunze umuntu akabona yuko bagiye inde yakoze imana cyangwa abandi bakubakana bakabaza nk'umugabo n'umugore kandi niba ariko baratahuka muri bya biri ku mafishe hahise usanga bariko ariko baratahuka biba byanditswe urubatse umusore abana babirimo ubwo bugeni buca ubwo nyene butegeza guca buja mu mategeko muri komine ni ukuvuga umugabo azobigarariza igitekerezo cyari muhana hashifurwa amategeko rero umukenye niyo yaza iryo kwishinganjira amaze umwaka yamaze umwaka urumva si rya kera cyane benshi ntabwo bari bazi ni ukuvuga ubwo bubakanye kuko muri arogese bari kuvuga tubanditse turandika umugabo n'umugore n'abana kandi mbere hajya bariko barandikwa bahungutse n'ejo twarakiye ababa hafi amajana munani mwarabivuze kuri rya Amerika murumva rero yuko baridekarara bakabivuga kandi abo bana bari byabona iyo bita kankara amategeko abo rero iyo bashyitse barikanye nk'umugabo n'umugore mu bitabo byose byerekana ko babana iryo tegeko rica ritegeka umugabo yuko ubwo bugeni buca bwandikwa muri komine ubwo nyene atabindirije gusubirwamo no kuvuga rero umugabo yiyumvira ko ariko arakora ibyo azoshahanwa n'amategeko yisunzwe iryo tegeko mwakoze
ego murakoze cyane gusa ariko n'uca numva umenga ndagaruka akabazo intambamyi zishobora kubaho kuko urumva ko wavuga ati hari igihe umupfasoni avuga ati jewe kwandikwa n'amarame ako umushinga ntayo akavuga ati nsinge nda kwandikishije kugira mbandanye mu byo nari nibereye
madamu humurize nagira icyubahiro igihe yafatiye iyo ngingo yaravuze neza yuko abantu bose batazokwirakwiza amategeko bazosha bahangwa hifuzwe amategeko ni ukuvuga ko ari ngombwa nta mugabo azokwigira agapfizi kandi abagabo ntiyimye azocahangwa hifuzwe amategeko
murakoze cyane rwose madamu Cecile hari izo ibyo Glorieuse avuze hari abapfasoni baraza babitura bababwira ko abagabo bari kwarababira intamba mikuru no mugambi
eko twarabumvise baraje kutwitura bakatubwira ko aba kenshi abagabo babasanze baratanguye kubondera abandi bakobwa b'iruhande nk'uko Evelyne yabivuze ugaca usanga rero aca ashaka kurondera muri abo bahabara yarasanganywe ego barahari si bake kandi urabona ko birabagora cyane kubona ko bafite agahinda babizeye ko bazohava bubaka nk'abandi ngo bakaruhira gutabwa inyuma y'urugo rugo
yego
na twebwe turavuga tuti birababaje mugabo nta kundi kubera ko barahenzwe ariko rero mu bintu nkamwe ni ibice by'imibano hari igihe umuntu ahindwa bagakoresha ubwenge nacyo gituma usanga hari nk'abanyeshuri babyara bakiri mu mashuri hakoreshejwe uko kubahenda babahendesha utuntu ibyo rero sinzi ko iryo tegeko ari ryo rizotuma ibyo bintu bica bigabanuka cyane cyangwa bihagarara bisigura yuko n'inyigisho nyinshi zishobora gutangwa n'abakeyi n'abarezi n'intwaro kuko nibyo uciye muri izo nzira nta gateka kiwe abashatse kubahiriza
murakoze cyane rwose ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri isanga n'umunsi tukaba turi ko turagaruka ku ngingo ya leta itegeko canke umugambi bivuga yuko nta muntu yosigara abana n'uyundi batanditswe mu mategeko ikiringo cari catanzwe ca mbere cararangiranye n'umwaka wa 2017 ariko ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu c'u Burundi na leta y'u Burundi vyarongeye amezi atatu ingo zitaronse amahigwe yo kwandika turabaha imirongo ya telefone kugira ngo mugire ico mubivuga ko turufise Fiston ku murongo wa telefone ikaze Fiston
ego murakoze ndabaramukije namwe
ego ikibazo canke intererano
bo yari intererano hakabamo n'ikibazo intererano ya mbere nagomba kuvuga ati ico kibazo ukiraje cari kibazo ciza ariko urabona yuko kiza kizana ukutubahana mu rugo ndabaha akarorero kamwe ubu abagore basigaye bazitwaza urumva batandiswe ugasanga ariko haraba injyane mu rugo kubera yuko umugabo atamwandikishije ikindi naco hariyo usanga umengano gufata ku nguvu
umugabo cyangwa umugore
umugabo kubera iki umugabo aramubrije bakamubwira ati wewe utegerezwa kwandikishwa tugiye mu bwirizwa nshingiro bw'igihugu bivuga yuko umugabo n'umugore mu kubana hari kumvikana kw'abantu babiri birasaba kandi ni imyaka gisigura umukobwa afite imyaka 18 n'umuhungu akagira imyaka 21. Umva ivyo vyose kwandikwa ndibaza boshiraho irindi tegeko rivuga ati aba bana mbega bo kwitwa bagashiraho tuvuge nk'ikigo kijejwe kuraba gukurikirana ingene abana bameze aba bana nyene bidaciye amategeko canke biciye amategeko tubivuga uko kuko urasanga ubu umugore ayitwaza avuga ati mbese twokwandikwa bwa butunzi angize ko amanyamanzo cyane igumura hanyuma ubutunzi twari dufise tubugabuye hagati
wavuga
ikindi nacu ndafise ikindi cya nyuma urumva hari ukuntu bogira umugabo akavuga ati kubera narumvise ndiko ndi gicirwa cya civisme hari ibintu batubwiye yuko mariage mu Burundi mu gitabo kije bagenda gusinya ko hariyo mariage par consentement bisigura abantu babiri bumvikanye mariage par séparation de biens bisigure abantu babiri akagenda kubana mu gakavuga ati je ubutunzi fise
ni Rwanda
n'ubu nituzobugabura bisigure tuzojera ibindi zo mu rugo ariko ntuzobigaho bagire rero mugiye bagiye kwandika berekaga amategeko naya mwebwe musinya hehe kubera ubuhenshi bagiye kwandika babaha ikintu kimwe gusa basinya nibasoma n'ibyo basinya
reka munganizi mushikenganje bw'intero hagati mu gihugu cy'u Burundi araza kuduha umuco kuri ako kabazo kawe
sawa sawa
murakoze cyane gose Fiston mushinga ntahe ntahiraja ibyumviro n'amakenga ya Fiston ngira mwavyumvise
murakoze cyane Fiston ararwengeje gose ngira siguru bwa mbere ngo ico kibazo ngo cari kibazo ngo ciza urumva ragishima
yego
mwakavuga ati igituma haba ngo mwagituma haba ukutubana mu muryango ahubwo avuze igihushane cacu ahubwo kubona umugabo n'umugore babana byanditswe mu mategeko bituma haba kubana mu miryango kuko umuntu mwakundanye mukabumwe kubera ko bakufata nk'ikintu ikintu cy'igikoresho ngo ufata ngo dakwirukana ibi ukamega se umuntu oya ahubwo kuzi ko mwasinya ni bamategeko ari abategeko abagenga muca mwubahana ariko mu gihe mutanditswe umwe avuga ati kuri murugo iwanje acasata wa mugore wiwe nk'umutewe wo kuyoza amashe kandi niko benshi babikora ukamenga ni igikoresho ukamenga nta mukeneye hanyuma aravuze ati ngumenga ngo ahubwo ariko aravugira abantu bijya bikumvikana si abantu bumvikana ku bana baza babana ibyo n'ubusambanyi mubisanzwe mariage ntiyafene uko kumvikana si ukumvikana ko abantu bamaze gukora icyaha cy'ubusambanyi babana mu nzu ahubwo ndabivuga abantu bose babyumve mu mico y'ikirundi abantu babiri bahitananye bidaciye mu mategeko bidahitanye bitanditswe byitwa ubusambanyi niko bimeze
madamu se
icyo gituma n'umugore ashaka yitwa umuhabara urumva yitwa sumupfasoni wemba tubyumva
ngira madamu Cecile nawe icyo
ari make ngira gatoya yo kurumbabarire ngume akamera ngo mengane gufata ku ngubu wewe igihe wakunda uwo muntu nawe akagukunda siko mwarumvikanye amategeko y'u Burundi kirazira kumushyira mu nzu mutarumvikana ahubwo wamufashe ku ngubu niba utamwemera none byagenze gute ngo abantu babone ko hajya ari kwa Yohani n'umugore wamufise batanditswe kandi yitwa umugore wiwe ariko abarundi babinje
ngira bari bafashe umwanya wo kuyumvira kugira ngo wumve ko
nicyo gituma barongoye bataragera baracumuye barasambanye kumvikana mu biyage by'amategeko mu mugabo n'umugore no kuvuga imbere y'amategeko n'ibyo bivuga ngo umugabo n'umugore bubakanye bakika umuntu umwe
abandi
rero mukwemera kwabo n'abanyabakoroni bataraza abandi bemera Imana
mbega none gamushinga ntahe ntahiraja amadini mu Burundi uyo mugambi mwumva kumwe
aya madini mu ntadini arimo irengera mu ibigo shingiro ry'u Burundi no mu ntego iri kwategurwa barashaka birimwo mu gifaransa hanze ngo le gouvernement Burundi etane tarayike leta di Burundi no kuvuga ni igihugu kidashingiye ku idini na rimwe mugabo ntadiriza yirengera amategeko y'igihugu
hama nk'aba islam nabo kuvyereke
islam bose n'abarundi nk'abandi wandikanwa no mugore umubishi amategeko kandi bijya bitwaza ngo muri kora ntabwo ari itegeko ribatera kurongora benshi mu islam yiyubaha udosanga afise umugore umwe niko bimeze nyina mu Burundi
ariko
bagenzi bacu ba islam
ego madame Cecile
umwe amategeko aratoboye ntarumaze yarengera abo bahabara njya hazo bari korakora mugaba menye yuko amategeko atigeze gukurikizwa.
Madame Cécile, muvyumva gucyo nyene ku rugo ruhande go amadini hari ha madini mu Burundi avuga ko kurongora babica nke bane ushobye kumutunga twe nta kibazo tubonamo. Abafasoni muravugana bababwira iki yo migambi bayitabura gute?
Abakenyezi bamaze kwinjira muri ayo madini basa n'abavyemera mugabo turabazi ko ari habamererwa nabi cyane muri izongo. Bikaba byandi byo gukenyerera ko kandi atapfundi bari bugire. Ariko ubundi nk'uko yaje kuvuga umwunganizi w'ubushikiranganji bw'imfaru hagati yaje kuvuga, ni ukuri abamaze abateye imbere abize nk'akarorero batubwira ati twe ntiduharitwe kandi ugasanga nta ngorane bafite mu rugo barubahirijwe. Hariho ababigira rero mu kajagari uno munsi akabona ko mengo ni umugabo akabona ko menga ikindi kintu ashitse ku rundi rwego ashitse ko kugira abagore bahanga adashoboye no kubatunga. Ibyo rero nabo bakenyezi canke abo bigeme bobyiyumvira bakabona yuko ibyo ari byo byose nta biragoye umugabo ashobora gukunda abagore bane.
Ego nuko ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga. Turafise kandi ku murongo wa telefone ni yuhire ikaze ku ijwi rya Amerika. Ni yuhire
ewe
ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego ndabaramutsa.
Ego ikibazo canke intererano?
Intererano je nagomba gutanga ico kijanye n'ababana bagize batanditswe cyangwa banditswe ko bavuze yuko baratoma neza avuga yuko amande bashobora kubaca inyuma y'ikiringo cy'amezi atatu amande ashika ku bihumbi bishika kuri 50
by'amarundi.
By'amarundi eske ndabaza ati none nico gihe nk'abazovuga ati twebwe ayo mande bayaciye tuzoyatanga bobo inyuma y'ico gihano cy'ayo mande bobo nabo bategekanyije cyangwa bobo baca bavuga ati abazoba bashoboye kwipfuza n'abazoba bashoboye kwihira abana b'iwabo bose ati bazoshobora kuguma babana bidaciye mu mategeko gutyo nyine. Hanini iyi ntano vuga ati byose uwo mugambi kuba leta yawufashe gutyo byo bisanzwe yaba yawufashe hageze mu isanzwe kubera ubu umbona two mu makomine nkayo nka meshi usanga kugira bemere no kwandika umwana ari kenshi usanga bemera yuko ababyeyi babo yuko babanditswe. Ibyo amakomine meshi aho dukora gutembera twabonye ariko babikora.
Urakoze
cyane mu isanzwe nkavuga ati yego umugambi ni mwiza kubona leta byimbere yuko
yego. Urakoze cyane mushinga nahe nayiraje hariho abifitiye akanoti bazovuga ati hako mpeba urya muntu reka ndihaye amafaranga hama ibindi bibanda niko vya bimeze
yero tisugura kugira ngo tugume ufumugore wa kabiri
muzoca
mu kucaha wakoze hayo
none inyuma yo gutanga ayo mande bizoca bigenda gute
aho haba tudi bose bacarongora bane batanu ngo atakajya gari
none muzoca mu bigenda gute.
Oya dikirazira amategeko atomoye ntango ntabwo afise abagore babiri batatu mu Burundi umugore n'umwe yacuye amategeko iyo ngeso mbi isigaza guhagarara hanyuma no gushobora hari ntihazabura n'ababujamo
ni ukuvuga ko ayo mahera 50,000 amaze gutangwa azobandanya hanwa azo bizogenda gutemeza
ayo ni mande bo batanze kubera icyaha bakoze hanyuma amategeko atakurikizwa
hama bubana nabo
ubu yatanze ngo muri ho nyanga aho bose bavuga bati okay je ndafise amahera reka njendana n'uwa kabiri hanyuma n'uwa gatatu mwese byumva
hama bubana nabo bazoba bariko bishura ibyo batakoze
asigiriza kubafata nko afata abana bariko nabana yabyaye amategeko akigira abana
acumbona mugabo mbaravuga muri iryo tegeko yuko
batazi gufata umwana wabyaye bama bose bazi ko ayisubiza n'amategeko umwana kwitwa yasha gutsinda kandi azogabura mu bandi bana ibyo rero ntihagire umugabo abyitwaza nuko bitiza kugenda.
Yego turabise kandi na Duhayimana ku murongo. Duhayimana ikaze ku ijuru rya Amerika. Duhayimana
ego mugize neza kuntiza umwanya nanje ngo mbice ndayivuga ko
mvuga kwijamba.
Ego urabona mu bisanzwe kuva kera abagabo bamye bafize batora abagore benshi itwaje gusa cyaba nicyo nyine kugira iyumvire ngo amuhebe bamaze kubana imyaka myinshi ugasanga babanye imyaka n'imyaka cyane abana benshi mbega ko bavuga mu ikomine ko yandikishije umugore umwe uwo wundi nawe adacamuta adacyagira gute nicyo kibazo nari ko mfite ariko uraze naho ku kindi nako ku byo by'amadini usanga madini imbere yuko bashingi dini nuko baba bafite ivyo bavuganye bandikanye muri leta bega ko kumengo hari amadini bariko barahohotera
nkayahe
badacaba yafuta muri nayi nk'idini rya Islamu usanga bemereye gutora abagore benshi badoca bari futa muri leta ntiribe ari kihari ritaregenda gute ko ariyo ari byo basanzwe basabakora yuko bemerewe yuko gutora umugore abagore benshi badoca babagira gute nzi nagenda babaze
urakoze cyane reka bace baguha inyishu abatumire bacu mushinga na Terence
avuze ati duhaye imana ati abagabo bamwe abagore benshi sivyo nagira nibwo twari kuratumbiriza kuva inyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo umunani harasohotse itegeko bita igitabo cy'ingo n'imiryango nicyo gituma n'iyo ngingo ifata abarundi bo guhera inyuma yaho aho batwumvigiza abo imbere yaho noneho ni n'abatamakazi ntihagire abatwikwaza abo bantu bose bari bavuga ibyo bibazo n'abantu banyaze amategeko bagenda mu gifuri bazana abagore ba kabiri ba gatatu bitewe n'amategeko itegeko niryo kuva icyo gihe gushika ubu uwabikoze rero yari aho nyaze itegeko iyo rero hageze ko duhindura ingendo amategeko akagonya bagakurikizwa bisa n'ibi byose tabategeko y'igihugu abantu bamenye kugira amakudeta uko umwaka utashe uko ibiki dutoza guhindura ingendo nicyo gituma leta n'ubu irikwira higa abantu bose babanje kugira nka kudeta
reka ibyo kuko atari byo turimo reka tugume kuri ibyo by'itegeko ibyo tubireke
ngingo ni ukuvuga abo bahanyaga amategeko nuteza kwemera inkurikizi mu gihe uri inyuma y'amategeko nubwo uteza kugenda rero hanyuma nta idini iri hejuru ya leta uvuga ngo bahohotera idini oya leta ni idini iri hejuru ya leta
mwaratanguye ibiganiro
arazayisunga amategeko ya leta hanyuma abayisilamu siteke natwe kwitegeka kurwara abagore benshi turaganira duhatukisa abagenzi usanga n'abayisilamu benshi bateye imbere ababize usanga bafise umugore umwe badafise abagore babiri
ariko mu idini ryabo wagira babiri ntaco bibatwaye ntibabonwa co kimwe nk'uko uwo bikora utari muri iryo dini baravyemera bo bakavuga ati twebwe batatu ushoboye kubatunga n'abane nta kibazo tubibonamo
eka leta y'Uburundi yaye amategeko ivyo amategeko y'Uburundi ndibiri ku murongo n'amakosa
ego nuko mufasoni Cecile hari wari yagarutse ku kabazo k'abana bazoca basa nk'abaguye mu mporero kuko batazoshobora kuba bakivuzwa kwa gusa mbwiye ababyeyi babo batabandikishijwe ivyo muri ugo runani namwe bwe mubona ko bikwiye kugenda gucyo kugira ngo bose bahebe bandike
ibi musanzwe nta nibyo twari tuzi ko byashitse kuri ubwo rugero bwo kuvuga ko abana bavutse ku batubakanye badashobora kuronka kuvuzwa ku buntu ni kuri ibyo birantangaje kubera uburenganzira bw'umwana umwana aguma ari umwana uko biri kose yoteje kugumana ubwo burenganzira hanyuma n'umukobwa nababwiye ko abona nk'aba bana babigeme bagwa mu rudubi igashika bagatwara inda ahubwo tuzobona batangwe kuvuga yuko birekuye kukora inda hofatwa izindi ngingo ziberekeye
kuko n'umupfasoni nawe
umupfasoni urumva bizogora kugira kuko agiye avuga ati n'ubundi umwana yemegwa na se yemegwa na nyina mu bisanzwe yemegwa na se uwo mwana nimba se yaramwandikishije nta kintu cosigura yuko boreka kumuvura ngo nuko batagize mariage na nyina
rega n'umupfasoni nawe bizobagaruka ko namwe n'abapfasoni batandukanye kuko
hanyuma abapfasoni nabo urumva agiye kubyara sinzi rero ko hazo bitandukanizo hagati yabo bigeme babyaye batagira abagabo bobo ko bazofatwa uko bisanzwe bagashobora kuvurwa ku buntu nyimba yategereza kubyara bigoranye bimwe bya sezariye nte bakabimukorera ku buntu mugabo bakareka gufata uwo onya abana n'umugabo sinzi rero ko kwa muganga bo bazobabanje kugira iyo ankete
reka tubaze mushinga ntayi na iraja umupfaso umwigeme azokwibarukira muhiri wabo atabanye n'uwo mushinga ntayi wewe azovuzwa canke umwana wiwe afatwe nka yige kwa gusa bitandukanye na wa wundi azoba ari mu rugo rutanditswe ga mushinga ntayi na iraja
kuvuza abana bisanzwe bizwi kugira umwana bamwakira avuge ku buntu ni kuva iyo ngingo nyine icyubahiro mukuru w'igihugu ayifata umanza kwerekana ko yanditswe ibyo biratomoye
hariho babandikisha mbwabo ntibabane
oya kuva iyo ngingo ijaho burya ubanza kuzana icyo bita exedact de naissance y'umwana ibyo niko bimeze ni kuva urya mugambo kwa kandi niko bikorwa kandi nta widoka
hama ku ruhande kuko urumva hari ibintu bibiri hariho umwigema ashobora kuzokwibarukira wabo akavuga ati umwana ndamwemanze na sara mwemanze mgabo ntahonja ntitubanaje ngo miwacu hama hakaba n'uyundi mwana azovuga
nabyo urumva ni amakosa nyene ibyo biravugijwe dushaka yuko gwaruka mu mutwe ruhinda
ariko byabaye byamaze kuba na
ufala moralisation de la société burundaise abantu bahinduke babafasoni wowe badakugyamana nabagabo hataragira byagenze
abo ariko urumva mwana uwo mwana yamaze kuboneka kuko iryo tegeko ratomora yuko mu bihano bizotangwa umwana yavutse muri urugo rutanditswe ntazovuzwa kwa gusa nk'abandi bantu umufasoni
umufasi ukuraje kuba mwandikisha baramwandikisha
arandikisha
none sasa ari mahagera kwa muganga niko bimeze
yego ariko urumva
mugihe harimo arandikwa naho se batabubakanye n'amategeko umwana arandikwa
bisigura
ashora kuzira kuko amategeko yibara mukingira niwe umufasi ni mugenzi adashe kuvuga burya naba bana bandikwa kuri se niko mira bati se niwemeye umwana niko uvuga abana yabyaye uwo mugabo ateza kwasima niko uvuga ategerezwa kubafata ashaje kubafasha bawe yabyaranye n'uwo mugore barikabahezikanywe n'abajyanye n'uwo batabaye bacarikanywa n'abana biwe kasa bakurikiranye amategeko y'igihugu aramuhana
reka tubandanye duha amatelefone abanyagihugu mbona bafite ibibazo byinshi babaza ariko tugasaba imbabazi kubakoresha imihoro itangurwa na 69 na 61 ntidushobora kutora amatelefone yanyu kandi mwari benshi mwadusabye ko tubahamagara turse duha ku murongo duha ikaze ku ijwi rya Amerika nduga kwijambo
akabazo kandi kari gahagaze aha kubona umuntu aba yatanye nk'umugore wa mbere akamubyara ko abana batatu cyangwa barenga mugaka yagize n'umundi mugore wa kabiri bakacamubwira ati yandikwa n'uwo ashaka kugasanga yanditse n'uwo wa kabiri nagomba kubaza ati none uwo mugore wa mbere aba yamubyaye ko abana bose abona ko atamushimye kandi nakarenganye bakoreye abo bantu abo bantu ibyo bategeze nyine baba batashoboye kwandikwa
sinzi ko ikibazo ndiko ndagitahura neza mushinga nari naraje ikibazo ca Edouard muracumva
je nagitahuye avuga ati umugabo arongoye umugore mugana ntamwandikishije aramubyaye ko abana batatu arongoye uwundi nawe ntaramwandikisha ubu rero haje ikibazo cy'uko ateza kwandikwa n'umugore umwe avuze ati agacareka uwo wa mbere babyaranye akandikwa n'uwo wa kabiri ati none kubera iki byagenze gutya icyo kibazo rero abagabo ntibacishwe niyo makosa bakora nicyo gituma mu ntwaro twategetse yuko baca barikana n'uwo mugore wa mbere kuri sekereza ariko iraba nizo nyine uwavuze kuko wowe wararongoye umugore mubyaranye abana babiri batatu bane batanu
urashizemo n'uyundi
uzana iyindi nkumi ucibwa bakarekana n'inkumi yataye abana n'umugore fone panoro mbaro bane bigoye nicyo gituma mu ntwaro hategetswe ko bugerageza guca bandikanwa n'uwo mugore wa mbere bajaranye abo bantu
umufasoni Cecile yamatati yo mu ngo mubona azocahera canke bizoca vyaduka mu gihe bavuga ati je barantoreye burya uwo tubanye so nari narahisemo ntacu Cecile ni tukiriko turumvikana na madame ego twari
twa umukenyezi we yari yubatse mu mategeko mugabo birashika kuri ubwo intambara nkuko babivuze kare yaramaze kugenda iwabo baremeza neza mu kibano yuko yapfuye baragenda baramufukisha hanyuma uwo mugabo arabirundi mugore nawe nyine barandikwa mugabo kubera ko uwo mugore wa mbere atari yahengeka yari yagumye yitwa barabiravye hanyuma natwe twituye twaragize amahirwe twaronka umushingwamanza aramufasha urubanza aratsinda yuko ateza gusubira mu rugo urumva rero biragoye kugira ngo itegeko kugira bashyire mu ngiro hari ibintu byinshi bare tuvuge mu kibano baba bararetse bikaba haba mu ntwaro bakarika bikaba ugasanga rero biragoye gushyira mu ngiro kandi abana bakagwa mu mporero nk'uko Edouard yari arabivuga abana baragwa mu mporero kuko kenshi muranaraba umwana atari kumwe na nyina kandi bakabona ko nyina avuye mu rugo kubera ingingo zimuhotoye abo bana kugira ngo bakure bamerewe neza si ibintu byoroshye murazi no mu mico y'ikirundi by'abamavuga ngo aka akayi na mukase umwana abo bana hariho impungenge ko ushobora gusanga bavuga bati bafashwe nabi n'uwo mukase mu nyuma bikake kuko burya nibyo abagabo bakunda kuba batari hasi y'abana bakaba bari abo bana bakaba bari kumwe n'uwo yiswe nyina asubiriye nyina abo bana bashobora kumva ko batatunganiwe neza hari mu mutekano ukwiriye niba abana dushobora kudusanga bari mu mabarabara
reka ngira ngo tuzoheza
yari ko arabivuga umwunganizi w'ubushikiranganji byiza nuko uwo mugabo yotwara umugore bari basanganwe wa mbere aka ntacyo yihitiramo ngo afashe iyo nkumi ibyo bifasha abana kugira aho bakurira heza aho bari kumwe n'ababyeyi bose murazi ingorane zishyike y'ababyeyi batandukanye
reka ntacyo tuzobandanya tunoganza kino kibazo hama turafise n'abandi bashaka kugira icyo batereye canke kubaza turafise Jacqueline Jackie ku murongo Jackie kaze ku ijwi ry'Amerika
ko murakoze
Mhm. Kibazo canke intererano.
Nge nagomba kubaza ikibazo.
Mhm.
Ikibazo?
Duga kwijambo Jackie.
Umva nkaho mperereye.
Eh.
Hariho nk'ababyeyi bariko baridoga.
Eh.
Nta kuntu abagabo bo kwandikwa n'abagore.
Mhm.
Kandi batarabakwa.
Eh.
Umva rero nk'ababyeyi none wumva byogenda gute kandi ababyeyi bakaca babuza abo bana babo ariyo migenzo kandi tubona ihari mu Burundi yo gukwa ati ntibashobora kwandikwa batarabakwera none wumva nk'ubu byoca bigenda gute
uherereye amaja hega Jackie nimba atari banga
jyewe ndi mu Ruziba
mu Ruziba
ego
hari ingo nyinshi zibanye zitanditswe ngaho mu Ruziba
ego ziriho hama narisha kandi akabazo
nduga kwijambo
nagomba guhanura nk'abantu b'abagore hama bamenye yuko wanditswe n'umugabo utoshobora kuca ugira amanyanga mu rugo kugira ukazukumenga niwe wogira ijambo mu rugo uwo mugabo wawe ntagira ijambo naho rero bace bashaka ko bosambura ngo bagabure bamenye yuko kugabura bagabura ibyo mwaronderanye icyo nagomba kugihanura nk'abantu baba mama
urakoze cyane urakoze Jackie umushinga ntahe Terence ntairaja akabazo ka Jackie kwandikwa ngo ni byo mugayi ya migenzo nayo yo gukwa kandi hari habatifitiye ayo mafaranga yo kubako
murakoze cyane ahubwo ibyo bintu ni birateye ubwoba wewe ushimbira inkwano kuruta ku mwana wa bana n'umugabo yirirwa aramukubita kanditswe
none
bakubwira urumva agenda nifata umukobwa yarongowe yacikiye reka nibyo ariko arasigura urumva tuko tereka abantu baza babana nk'umugabo n'umugore mugatwaye tuzi ko ari mu mategeko twasanze ibihumbi n'ibihumbi bitari mu mategeko ariko bituma abagore batotezwa none uwo musha umwana wawe urabona yacikiye ntaba yakowe agenda ku kigero sibyo aragiye arigemeye ku musore barabanya umwanya wa kabiri turiko turamukingira kugira amanze bandikwe we uri nyina w'umukobwa ngo reka kwarekwa kubera atankoye ubara bakwitwa amahiri we ngomba kurekura ahubwo ashaka kumukurikirana kabiri ngo irindi nkumi uri koroheza uwo mugabo gukorera ikiri umwana wawe nibaza ko kushyigikira cyimbiro yakihenze ko cyane hanyuma aka kabiri yahanuye neza cyane nihagira umugore aca avuga ati ko twanditswe nakahise ndamushaka reka ntiyaje bari kubera ko dusha tugabura ibyo bintu nabi bibara akamara macyo kandi niwe ishobora kuba atanze impanuro nziza yabavunira akagohe kandi ni byiza nuko bimeze ariko ku icyo cya mbere burya umuntu ntagugwa kuvuga gukwa n'agashimi bahereza muri iki gihe tugezemo basigaye babyahira muhira ugize umwana akagira ubwo bugari akagenda amahoro utomboye akubahiriza amategeko ikintu cya mbere ahubwo umwana wawe yamaze kujya kubana n'umugabo usanga yaragiye tabaranya abanze yandikwe mu mategeko ntafatwe nk'uko umenya ni ikintu kandi ari umuntu hari rero inkwano ifu mubirondera mu nyuma niyo mpamvu rero utanga murakoze
ngira ngo ibwirwa benshi bikumva bene ivyo Jacqueline ahabaye araronsenyisha ku kibazo ciwe turafise kandi ku murongo wa telefone na Jonas Jonas ikaze ku ijwi ry'Amerika
yego ndabumva cyane nashaka munda mutsiga umushikiranganje
ni munganizi wiwe Terence Ntairaje
namwumvise Terence Ntairaje
duga ku ijambo
yego nayo ndashaka hakuru ni intererano n'akabazo gatoya no kuvuga kuva ahindi yo mingo yo mukuru y'igihugu imaze gusa ni yivugwa warabye dusanga kesi na kesi ariho abashobora kugenda kubagabo batanditse ugasanga abo bana bavutse biriko biratera ingorane cyane ariko tiho turabona ko ari ibintu byiza cyane ko biragenda bigabanuka no kuvuga no guhumiriza abo bada babanza kwandikwa bituma n'urubyaro abo babyara bavuka bazwi n'amategeko no kuvuga kandi twashaka gusaba umwunganizi nawe kwa matumva mu Rwanda bavuga ngo baratunganya ibiganiro kuba kugwaruka kugira ngo rukure ruzi neza ikibi
ikibi
no kuvuga nawe twashaka gusaba ko boza baregera cyane ugwaruka cyangwa abajene abamaze kuyisumbura kugira ngo namba ribashikira bamenye nabyitwaramo
nuko murakoze urakoze cyane rwose kuri iyo ntererano yawe turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro muri sangacuno munsi mumva twagarutse ku tegeko rivuga ko atamurundi yobana n'uyundi batanditswe mu mategeko mu bitabo vya makomune ikiringo cari catanzwe ubwa mbere caraheze uharungiwe ko ikindi gushika mu kwezi kwa gatatu mufasoni Cécile Murunanika Fob usenku usozera uvuga kajambo utekerera abariko barumviriza ijwi rya Amerika
niko mpumwanya je cyo twovuga nk'abakenyezi bari mu mashyira hamwe agwanira gateka kabo nuko woshima ingingo yafashwe n'umukuru w'igihugu yukushiraho itegeko iza yunganira yari hasanzwe igenga ingo n'imiryango kubera nagateka kuri bo kuba bubahirijwe n'amategeko
yego
kandi tugasaba yuko bo kwihatira kuyamenya no kwigisha abandi ni sijyo yonyene na yandi yose ajanye n'uburenganzira bwabo bakayamenya bakagwanya uko kutamenya kubatuma bashobora kugwa mu dubi kandi bakabandanya bayigisha abandi hanyuma tugasaba ababyeyi ko mu ndero batanga no mu mashuri nyene batangura kwigisha ibintu byo kubahana byo kunganisha abana abahungu n'abigeme gutyo amabi akoregwa mu ngo azogabanuka hanyuma tukanabasaba yuko hari ibintu bimwe mwe byo mu migenzo batoha agaciro kanini ya cyane ibi bijanye ni bavuze bacishije mu by'impano nagateka ku mukenyezi nagateka ku babyeyi mugabo kagumara gashimwe si kiguzi bakamenya yuko ibyo batobihagarara ko ngo babuze abana kugenda kubaka igihambaye nuko bemewe bwa mbere abo bagiye kubakana babemeye kandi n'igihugu mu mategeko ya abemera n'abana bakavukira mu rugo rutunganye rubuzwe n'amategeko nabo amategeko akabakingira
murakoze cyane rwose mushinga na iterance ntayiraja turi ko dusa nk'abasozera kino kiganiro muti abarundi bose nibandikwe baba bakowe cyangwa batakowe twe ico turaba ni itegeko akajambo kanyuma kanyu kuno munsi
murakoze cyane akajambo ka mbere nagomba gukebura abavyeyi abavyeyi batise ugwaruka ibisore inkumi cyane bageze mu bigero babaganirize babigishe ibintu byerekeye ingene bimeze n'ingorane zishobora gushika ingene zarizo kugira ngo ubwo gwaruka ntirugwe mu rudubi kuko benshi barakura barashaka muri bya bigero bya myaka bita abadoresa n'abadoresane bagashaka biyumvira ko umunezero wa mbere wo kuisa ari ugupfa kugira mariage gute tabyiteguriye bidatupanze neza nabaye yuko mu buzima habaho umunezero hakabaho n'ibibazo kandi ibyo bibazo umuntu ateza kubitorera umuti kugwa mu rudubi ni ukuhe nizanda z'indaro n'ibya birusanga abana bagize ingorane bagaca bandura n'izo ndwara tubwize abantu kuri kuko iwacu ibintu byerekeye igitsina nibyo bita mu gifaransa nocio tabo barahora umuntu agakura ntibabe mubari bagaca batakugwa mu rudubu dusaba ku mashuri yuko muri za porogaramu ya cyacirwa cyo gukundisha igihugu boheza bakaguhiza insiguro cyane cyane abigisha ku byerekeye abana bageze mu bigero ibyerekeye ngo n'ibyo ngene byogera natwe ubushikiranganji twaramaze kwiyemeza mu gufasha abakuru kugira ngo abantu bahinduke bahindure ingendo bamenye ngo icyo ari cyo nicyo gituma ubushikiranganji bamaze gutangwa na gatabo kitwa
famiye agatabo k'imiryango karimo ibintu byose ingene bigenda mu muryango ngo ngo zuba kwa ngene bishobora kugenda ako gatabo ubwiye muri ya itasi bire banditswe baca bakagura bagaca bagenda bagatwaye umugabo n'umugore kugira baze barasoma barayo birimo umva twaramaze gutanga interano yo gufasha hanyuma nka candambiza nkebura abarundi bose bazi yuko nyine cyo gatarwize uwo mugambi yavuze ko turazi ko batarita bakambo bose aya mezi atatu agahera kiretse umuntu azoba yahungutse kugira tayayo meye cyangwa yarakiri hanzo batuko turakabene wacu batahuka abo bandi bose bameye yuko ibihano bibarindiriye kandi kanabagabo atimye kandi abarundi bose bangana imbere y'amategeko agategeza kubibahiriza murakoze
yego murakoze cyane gose mushinga na iterance na iraja nkibutsa ko muri umwunganizi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi mwakoze gose kukanya mwahaye ijwi rya Amerika mwari mwatubwiye ko nakanya atari kirenga ariko muremera muratwigorera n'ejo nitwabakenera muratugira nk'uko mwatubwiye no munsi
ego murakoze cyane no kuri kubira dusanga umuco dusigure abarundi n'abandi bose banyamahanga bavyumva tuzitaba kuko ni kuneza y'abantu Imana yaremye mu ishusho yayo
murakoze cyane gose kandi Madame Cécile Mubindi umutunganya bikorwa mu runani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi mu gihugu cy'u Burundi kuri kano kanya mwaduhaye
Eko
mwakoze kugira ngo duhije jambo natwe tugire icyo Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Innocent Kimenyi na Ingenieur Joe twafatikanije muri kino kiganiro muri isanga namwe bwe mwaduhamagaye mu ruranikwe
Radio Ijwi rya Amerika